Abasirikare amajana atandatu b'Abarundi igihugu cyabo cyanze gutahana kuva kuri uyu wa mbere ku muhingamo bakuwe hafi y'ikibuga cy'indege cya Mogadishu bajyanwa ahitwa Masla mu karere ka gatanu gacungerewe n'ingabo z'Abarundi. Icyo kibanza bahoramwo ni kizubakwa mu ambasade y'u Burundi. Ni naca batahukanywe ku maganikezo ya 21 na 23 kwezi guheze barimwo. Masla naho nyene ni hafi y'umugwa mukuru Mogadishu. Amwe mu makuru ava muri ya misoma avuga ko abasirikare batakizwi nk'ingabo z'umwe bwa Afrika nk'uko akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kari kari menyesheje ho kuva ku itariki ya mbere ku kwezi kwa gatatu batazoba bagiharurwa muri urwo rwego. Ariko kandi makuru yemeza ko umukuru w'inteko za misomo bwiwe yandikiye utwara ingabo z'Abarundi muri Somalia amusaba gusubiza abasirikare mu karere gacungerewe n'Abarundi kandi ko mu gihe bakirindiye umwanzuro wa nyuma bafatwa nk'abakiri mu nteko z'umwe bwa Afrika. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yahaye ikiganiro cyihariye ijwi rya Amerika maze avuga icyo Burundi bunenga ingingo y'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu mwe bwa Afrika. Gaston ndimo
iyo ngingo twe ntatwashimiye kuko bishye kubiri n'inama y'abakuru b'ihugu yere bari mu Uganda aho twumvikanye uko ingabo nivyo igihumbi mu gacu gihumbi singabo zo warundi gusa n'ingabo mice ingabo yose iri muri Somalia ko ico gihumbi boca bagenda baragaba ingene ingabo ziriyo zingana kugira ngo ico gihumbi kigabanganywe mu bihugu byose bifise ingabo muri Somalia. Mugabo iyo ngingo yaje kandamiza Burundi kandi yoshira hamwe muri iyo nama twatwari kumwe twibwire rero twabibonye nk'itangaro umugabo ni bisanzwe kubera turazi impamvu yababigira wari wa mutego wo kwerekana yuko leta y'u Burundi itashyigikiye ingabo za hanyuma bakiyumvira kuza gutembagaza ubutegetsi. Bazi ko ariko biyumvira abiyumvira yuko hashobora kuba byabundi byo guhirika ubutegetsi ku nguvu mu Burundi ntibigikunda.
Abo biyumvira ibyo leta y'u Burundi yemeza ko ibazi
abatanga uburyo bw'izo ngabo murazi ko bahereye kera abanyaburaya abagwanya igihugu murazi ko bamenya kuva kera ati ingabo zaje zitaraza bamye babigira uko kugira ngo bacanishe mu bwa mbere Abarundi bwa kabiri babone yuko leta y'u Burundi idashobora guhagarira ingabo zayo. Ni byinshi rero cyane cyane abifuje yuko u Burundi babugira icibare cyabo hanyuma basanga ubutegetsi burafashe igihugu cyane cyane burakingira ubwigenge bw'igihugu byarabagoye cyane cyane kubyumva bati none abantu ko twaciye mu nzira no mu byatsi tubaburabuza uno munsi twoca hehe bacafata rinze kugira ngo bateranye Abarundi biciye muri izo ngabo z'u Burundi babwiye yuko twishe imiryango bahora baronka iki n'iki mugabo ibyo navyo turabivyinye turabyifatamo bakaba babona yuko Abarundi batatu bakimaze hariya twebwe ntitwitahe dusubiye mu rugo mugabo tutacanyemo.
Imbere yuko bataha bwana sindimwo ntakana kwigarukanwa ry'abasirikare b'Abarundi rizotuma habagahaze mu kigega cya leta
gihengere cyamaho ingorane zizoba kubera zo ari umuhini mushasha mugabo umenye yuko imbere yuko ibi bya Somalia bibaho Abarundi barabaho kandi atangabuzi gihariye Abarundi babaho kandi atanzahabu tiko turaronka ataterrari tumaze kuronka ivyo byose twarabayemo barihenda cyane biyumvira yuko tusaronse imfashanyo yabo banyaburaya Uburundi buzoca bupfa mugabo Burundi bwarabayeho kandi rona ko imyaka tuyigenze uno munsi rero bakavuga bati amahe y'abazungu mutuyakura muri izo ngabo niyo dukoresha mu gihugu mu kubigira ibyo babazi yuko reka turabe nyine Burundi tusoko mu maragaciro bacafata muri izo nzira benizo.
Burundi bwari bwahawe itegeko ryo gutahukana abasirikare igihumbi imbere y'itariki ya nyuma y'ukwezi kwa kabiri guheze ariko bwakuye muri ya misoma batarenga 400. Burundi bwarungitse abasirikare barenga 5,000 muri Somalia kugwanya intagondwa za Al-Shabab kuva mu mwaka w'2007 bari kumwe n'abandi bagera ku 17,000 bava mu bihugu bya Ethiopia, Uganda, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje uri ka neza Nairobi, Juju ya Amerika.